turi ku ntake mwa president Cyprien Ntaryamira hasanzwe hahambwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yasubira inyuma y'amezi atatu n'igice yishwe president Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe bariko bashyira amashurwe ku ntake mwa Ntaryamira abari bitabye ibirori barimo abaseruka ibihugu byabo mu Burundi bumvirije muri ico kibanza amwe mu majambo yashikirije umunsi yimikwa
uwari wewe yaba umuhutu umututsi cyangwa umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bw'iwe mu biwe no mu byiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa inzira dushaka gucira Burundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane abahunze izabo bazisubiremo atankomanze abafite ibigwanisha bisubize hasi abasuma baguma biyongera abatutsi amajambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu discipline mu ntwara miheto discipline mu mashure discipline ku kazi discipline mu ntwaro discipline mu rundi bwose
ilorio rizatangujwe n'inkuka y'imisa yo kwibuka muhisi yasomwe na Sheveke Zahiste ngo yagoye muri katedrale ya Jinamundi
mu Burundi hapa benshi birababaje muri uku kwezi kwa kane muri azo ko twibuka abatari bake mu kwa gatanu nyene iyo turishe umuntu kugira ngo birahenze ngo karabaye bituzi imana n'ingenzi yamutegekanije kibanza kwama ko zina bwamara ko rero nuko tukeza gucira imbere kugira ngo natwe tuba bakiriki ukuri
ukuri ni ko mugambwe Frodemo Ntaryamira yaturuka mu saba Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru wa Frode basaba leta kuja hamwe n'u Rwanda kugira ngo kuja habona n'indishi ya kawa ritangwe
ni ngombwa yuko abarundi bibaza ati mbega yaragiye amazina yongo urubanza rwe rugeze he ntandishi ya kababaro nta na kimwe agende gucyo icyo kibazo twese turacibaza mugambwe Sanya Frode gutuma tukibaza turazi neza yuko ngaha mu Burundi turamenyereye yuko abarundi bihekura kuva kera ariko twese turazi yuko Ntaryamira atari abarundi bamugandaguye yapfiriye hanze nicyo gituma abarundi bose tuza gusaba tukabaza neza cyamwishe Uburundi bugashumbusha twebwe urabona ubu ntituri ku butegetsi ariko tuguma dusaba yuko ubutegetsi buhari boje hamwe n'u Rwanda naho ibintu bigoye hagati y'ibyo bihugu bibiri bakaja hamwe icyo kibazo bakaciga rero tuguma tubisaba ntituzoheba ntituzorambirwa ariko gushika ubu iyo ndishi ntiturayiro
mu kurindira kubona iyo ndishi umuvugizi wa leta arafite inyishu aho umuryango wa politiki wa Ntaryamira n'isi yose
ni dosiye yo kwitondera mu gihe dosiye y'urupfu rw'abantu atari abasanzwe abakuru b'ibihugu babiri hagaca bamwe rero n'abafaransa badereva barayitwaye imiryango yabo nayo iri kiyarondeza ni iyo dosiye yerekeye inyungu z'ibihugu bitatu u Rwanda u Burundi n'Ubufaransa bisaba rero yuko babwirizwa kuja hamwe kugira ngo baronderere ukuri hamwe ariko umuntu araze ngene imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ndikituka kubera abategetsi bo mu Rwanda biragoye yuko leta y'u Burundi yovuga ngo izongenda mu Rwanda bari ari yigirira manje kugwiza kurindira bo bose icyo kibazo cyega bakazorondeza ukuri uko cyo nabagiye ku izajya leta y'u Burundi n'ujya rupfuga bajya ahantu ni rudi jana n'izahera ngaho n'ubuzima bw'abantu bwa mbere n'ubuzima bw'abakuru b'ibihugu n'ubuzima bw'abafaransa bw'abarundi bw'abanyarwanda
ariko bamwe mu banyapolitike b'abarundi nka Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL basa n'abamaze guheza amatohoza bagasaba leta kwitwara muri yone
yashwe na SPL Inkotanyi SPL Inkotanyi buziri ku butegetsi zibaze rero ibya perezida Bigirimana wabo ni ibyabo iyo abari ku butegetsi mu Rwanda ntibababaze uyu munsi urupfu rwa Ntaryamira kuko indege yararashwe amatohoza yarabaye naho bitukafuka birazwi neza yuko yarashwe kandi araswa n'abashaka Habyarimana Jewe usaba ko leta y'u Burundi yo kwitwara mishyira mu mpuzamakungu oni ikitwara ikitwarira abo bimaze kugaragara bamaze kuvugwa mbere bavugwa nabo barikoranye bituvuze ngo tubicare ibibyo ubu mubisigure bavuge bati sibyo kuko gushyira umunsi leta y'u Rwanda nta na kimwe irabivuga ko nk'uko umenga ntigisurira basondeye ku gihome
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wasohoye itangazo uvuga ko perezida Ntaryamira yishwe n'imigwi y'inkorabara yatumye haba jenoside mu Rwanda uwo mugambo wa leta gusaba u Rwanda kwerekana ukuri ku rupfu rwa Ntaryamira n'abashikiranganji babiri zari kumwe muri iryo tangazo umugambwe CNDD-FDD adumenyesha ko babagwa cyane no kubona amakungu aguma yirengagiza ukuri ku iraswa ry'indege yarimo Ntaryamira Cyprien Ntaryamira yapfuye afite imyaka 39 akaba ari mu bakuru b'ibihugu batwaye iminsi mike kuko atarengeje amezi abiri mu ntera y'umukuru w'igihugu Eroge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika